Nzamba.
Nzambira samirana. Umwaka mwiza nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe kaze muri ano makuru twateguriye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'2022 umwaka usigaje amasaha make tukawikebanura amakuru twateguriye nayo akaba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira Birababaje kubona ingingo y'inama shikiranganje yo kubuza gutanga amatongo mu maramvya muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura itubahirijwe kandi ababirenga ko akaba ari bamwe mu bategetsi byashikijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yariko aha abanyagihugu muri ano makuru muraza kubikurikirana Leta nayo ngukwiye gushumbusha umushinga wa manza Tony Germain na hamwe n'abandi banyororo bafunzwe atacaha kibagira bisabwa n'ishyirahamwe rihanira agato y'akazi na muntu SDDH iryo shyirahamwe kandi rigasaba kumumenyesha makuru Florian Irangabiye arekugwa ikiganiro ku isoko no munsi tugaruka ku byashikirwe n'umukuru w'igihugu ndayishimiye aho yamenyesheje ko atamurundi acicwa mu gihugu aho we ivyumviro vyiwe vya politiki saya gusa twabateguye nayandi muraguma muduteze yompi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org
ndongeye kubaramutsa abategetsi batubahiriza ingingo zafatiwe mu nama shikiranganje bagiye kuzohanwa bimwe vya karorero ivyo vyashikijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu mu kiganiro gisozera umwaka yahaye abanyagihugu aho yari mu ntara ya Kirundo umukuru w'igihugu akaba yafatiye ku ngingo y'inama shikiranganje yo kubuza gutanga amatongo mu maramvya muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura no guhagarika ibikorwa byo kuhubaka hatubahirijwe amategeko umukuru w'igihugu akavuga ko ikibabaje ari uko abategetsi bo hejuru aribo bahawe ibyo bibanza kandi bazi neza ko leta ihakeneye tumutege yompi
bamaze kumva inama shikiranganje ko yashinze ingingo ubwo nyero cha wiruka kwishira mu ngira mu minsi heze natumwe ngo banyereke ingingo zose inama shikiranganje yafashe banyereke n'ishigwa mu ngira zayo mu minsi zanzu atangura guhana abantu badashira mu ngiro ingingo zafashwe n'inama shikiranganje aho nibo batevye mu isanzu bari guca bagenda babijejwe bati mwebwe nuko mwebwe nuko mwebwe nuko bagaca abaja gukivi bigira gukivi mugakobera bwa bunebwe ni hamwe rero duvuga tuti turahana abantu dukurikije ubunebwe nko murakambwi ejo abavyumvise ubijejwe nka mutangayo azaca bimenya ngere bizogenda hanyuma irindi tongo ntuzeye iryo kwa ntare amatongo ari hajya kwa ntare nayo nyene twasanze ibibazo aho biri ntidutane ko mwikomo hajya mu Burundi no twavuga yuko bagira bubake kirimba cy'umukuru w'igihugu mu Iburinga mu ndwi zirimo asanga amatongo y'Iburinga yose yaguzwe burya ingorane zabaye bavuze ko bagira bubake kirimba kwa ntare hariya abantu nyene b'indongozi benshi bace biruka kuhagura hajya bajya mubona sibo none cyo tumiyo ndongozi nyene ngo ije gufata ingingo iyo kwihuta kuko je barabibwiye hari turafise abakirisi muri iki gihugu hariho umukirisi yabibwiye arambwira ati hajya antubone bajya ngo nibo ngo naje ari je ndafise hitongo nanje naciye ngura rero jese nogira inyigaragabyo twe duca dutuma bajya tukada basororera bari bo batonda uwo yayikimbariye neza n'umukirisi
ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu SDDH rirashima irekurwa ry'umushinga wa manza Tony Germain ni mu rwandiko iryo shyirahamwe ryashyize ahabona kuri uyu wa gatandatu iryo shyirahamwe rigasaba ko leta yoshumbusha umushinga wa manza Tony Germain n'abandi banyororo bafunzwe atacaha kibagira ku bwa Felicien Irimbere aje kumenyesha amakuru muri iryo shyirahamwe asaba leta ko yorekura umenyesha makuru Florian Irangabiye afunzwe azira ivyiyumviro vyiwe n'umwuga wiwe tumukurikire
nkuko amategeko abitegekanya na cyane cyane ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yayo ya 23 mu gace kayo ka kabiri arekura yuko uwarenganijwe ashumbushwa rero dusaba yuko n'abandi babikorera turasaba kandi irekugwa n'umenyesha makuru Florian Irangabiye kuko nabanyene ari karafungwa bidaciye mu mategeko amategeko ariko arahonyangwa gushika isa uravye uburyo apfunzwemo abo bose rero dusaba yuko barekugwa atakirinde usabwa hanyuma bagasubizwa agateka kabo ariko barafungwa barenganywa bakamara igihe bahonyoye amategeko abo bantu bashumbushwa.
Inzamba
namakuru twateguriye harabandanya kuri hadyo Inzamba agateka kawe nkuko mubimenyereye iminsi yose ya gatandatu tubashikiriza ikiganiro ku isoko. Uyu munsi tugaruka ku byashikirwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yamenyeshe ko atamurundi acicwa aho we ivyiyumviro vyiwe vya politike ku isoko mugishikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba wa hadyo RPA
ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ntabwicanyi bufatiye ku byiyumviro bya politike bukibaho mu Burundi Evariste Ndayishimiye yarabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uwa gatanu. Bamwe mu banyepolitike ariko siko babibona mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 31 Kigarama mu 2022 twatumiye umunyepolitike Frederic bamvuga inyumvira mukanya turajya mu idonido y'iki kiganiro muri ko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze kuri uwa gatanu igihe yahi ikiganiro abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi bifatiye ku byiyumviro vya politike bitakibaho mu gihugu cy'u Burundi.
Ico nababwira nuko duhuye uyu munsi u Burundi buri mu mahoro, amahoro meza kandi amahoro atandi cizero yuko ari amahoro arama. Namwe suzuma ndaba ubuwe gito ubugizi bwa nabi bo ba mu gihugu ndaraba nsanga nta bugizi bwa nabi bufatiye kuri politike uriho muri iki gihugu. Ubugizi bwa nabi usanga bubaho, usanga ari umusuma, usanga ari abantu bihorahorana bapfa icanye kiriya, uzosanga ni nko mu ngo umugabo n'umugore batumvikana, ugasanga umwe aracagurisha uwundi abapfa amatongo. Ibyo nibyo tubona umuntu ariko araraba ubwicanyi bufatiye kuri politike nta buboneka mu gihugu na gatoya.
Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani rwa politike rutavuga rumwe n'ubutegetsi Sefor Arusha, we wabona ko iyo mvugo irimo agashinyaguro. Frederic bamvuga inyumvira atanga uburorero bw'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abahungutse baganda gugwa atakindi bazira atari kutaba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD.
Nagirana ndamumenyesha yuko iyo mvugo atariyo. Uwitwa Nyandwi Ferdinand yarahungutse ava mu Rwanda yishwe tariki 26 z'ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka, yicwa n'abapolisi n'umukuru w'imbonerakure. Uwitwa Claude Nzeyimana w'Irango nawe yari umambre wa mugambwe MSD yishwe mu kwezi kwa gitugutu umwaka wa 2021. Lionel Niyonsaba wo kumusenyi ibubanza w'umusenere nawe nyene yarishwe uyu mwaka. Pascal Coyitungiye yarahungutse avuye mu Rwanda tariki zitatu z'ukwezi kwa Munyonyo umwaka 2021, nawe nyene gushika n'ubu ntibazihere irengero kuva ahagaritswe tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020. Rero twagira tubeshuze iyo mvugo kuko ari maravuga uko ntashobora kuyumvira ingene abamwumviriza ababo bariko baratotezwa n'umugambo uri ku butegetsi bicwa n'umugambo muri ku butegetsi ingene bababara.
Kubwa Frederic bamvuga inyumvira iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahubwo isasira indava ubwo bwicanyi igaha impigi n'ababukora.
Yari mwaravuga kubyerekana yuko bitanamubabaza kandi ko bitazohinduka bizoguma biri uko nyene gushika na ryari. Yari mwaravuga uko yavuze wenyene yuko atamisi heze atoye ko hari akarwi k'abantu bica ngo bakagirizwa ngo ngo bakagiriza ko ari leta bica kandi ngo bakokoranwa gakorana n'abajeje umutekano none abajeje umutekano usaba leta baca bitwa bande nico gituma gashora kuvuga mwene ivyo ahejeje kuvuga biriya nta kwezi guheza gaca kuvuga ibi nta mu mwanyu nga nuko bavyita kugira indi mezi biri cyane zitazo sindazi ngene zingana
igihe bwakura ko ibihano bamwe mu bategetsi ba leta y'u Burundi mu mpera z'ukwezi kw'icumi muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ubumwe bwa Buraya bukaba bwasabye iyo leta kwikubita gashi mu bijyanye no kubahiriza agateka k'abanyepolitike no gufungura abapfungwa ba politike aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 31 Kigarama mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabipfuriza umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2023 naho mu mwaka uza Imana ibishatse
cyari ikiganiro ku isoko
Tumushimire Emile Nibasumba ubu naho akaba ari umwanya w'amakuru makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru ayo nayo tukashikirizwa na Karine Dusabe
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Kaze muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi ikimenyesha makuru iwacu cyandika ku ivangura rikorerwa abagendana ubumuga bwo kurukoba banyamwema Kubwica kimenyesha makuru banyamwema barakumigwa kuva bakira abana gushika mu busaza bwabo ngo bakoregwa mabi atandukanye no kwicwa bakicwa ku mvo zijanye no gushitiriza bakiri ku ntebe y'ishure bamwe mu bigisha ntibabiyumvamwo bikabagora kumvisha abandi bana kuko bategerezwa kubana nabo banyamwema mu mahoro n'umwumvikano abashoboye kwiga bakarangiza amashure ngo ntibiborohera kuronka akazi iyo bakaronse barakumigwa mu nzego zifata ingingo Mu kibano abakenyezi bamwe bamwe bibarutse banyamwema barirukanwa n'abagabo babo kubera kwibaruka abo bana base wabo nabo bakabihakana icibonekeza nuko abo bana baca bakurira mu bukene n'ubujuju amahirwe yo kwibeshaho mu buzima bwa minsi yose akaba make ikindi ngo nuko babangamirwa n'indwara zitandukanye nka kanseri y'urukoba hamwe n'indwara y'uruhumyi bakabura gifasha Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyabandanirize kuri Burundi Eco kivuga ku bijanye n'ibibomoka birangwa ku nkombe z'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura uruzi ntahangwa cane cane mu gace kagabura amakaritie ya Mutanga Sud na Mutanga Nord ugo ruzi rwarabomoye agasoko kitwa kukabasazi hambavu yako gasoko amazu atari make yarabomaguritse ayo nayo akaba yari yubatswe ku nkengera z'ugo ruzi Kubwico kimenyesha makuru ukuropora umusenyi n'amabuye muri ugo ruzi ni bimwe mu bituma izo ngorane. Eka no ku ruzi muha siyororo ugo ruzi rurabangamiye amazu yo muri quartier Gitaramuka muri zone ya Musaga. Icibonekeza ngo nuko ayo mazu asanzwe yubatse bidakurikije amategeko. Ubwoba rero ngo bukaba ari bwinshi mu baba muri iyo quartier kuko bibaza ko umwanya n'umwanya ugo ruzi muha rushobora kubatera. Jean-Marie Sabushimike umuhinga yanonosoye indonda bihugu akigisha no mu makaminuza aremeza ko ibibomoka yuzura z'inzuzi ari bimwe mu ngorane za hato na hato bizabangamira iterambere ry'igisagara ca Bujumbura tukiri mu bidukikije itorokanirizo ry'amakuru ya BP Info kivuga ko itagi inzira ry'uruzi kanyosha ryononye ibintu byinshi quartier kibenga ya zone muha niyo ibangamiwe gusumba mu ijoro ryo ku wa 25 rishira 26 kuno kwezi amazi y'ugo ruzi yarataye inzira kubera imvura nyinshi yaguye amazu 190 muri quartier yarabomotse abantu batari bake baraturatuye bahungira ku gituro c'igipolisi aho mukinanira aha rero niho dusozereye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi mwari kumwe na Karine Dusabe nkaba ndabifurije umwaka mwiza 2023 na kagaruka
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Karine dusabe arakenuye ninonga hanyene duce dusozerera amakuru twabateguriye nshimire mwebe mwese mwayakurikiye nshimire bagenzanje baya torokanije aba kandi nshimiye mwebe mwese mwaduteze yo mpenda bifuriza n'umwaka mushasha bonfis niyongere nabashikije nkaba ndabasezeye ndababwira nti muragira umwaka muhire wa mata nubuki aho mugeze umutima hagira amahoro.